Mwitangaza soho ya kuruwa imana mwijoro ni umuchi wa nganji wa magalewa na mwurundi muganga sivinze imana yeme zaku uingwala ya kolela ifatwa hiki za mkarele kubuzi kumuguraru kwa mwumbu wa mkurubu tunzi bujumbura no hagati mwicho gisagara kumurango mpaso ni yari kumwe na wangi wakozi umuchi wa nganji mkiwe abajie binuwaro abakore ya buchake wa kwa kuja burundi hamwe nuselu kila ikisata chao ni chita magalewa na wemes lari vidi we mwizo le kinama mwriko mine na hangwa mwuraru kwa mwicho gisagara kuila vila kuli nuzifashe
kwigenekerezo rya 33 kigarama umwaka w'2022 na 2022 ivuriro ryo mu kinama gitwa Michel mu karere k'ubuvuzi k'ubaruko bw'igisagara cha Bujumbura byarakiriye abantu 9 bafite ibimenyetso by'ikiza cha kolera bukeye igenekerezo rya 31 hari yongeye ko abagwayi 2 twomenyesha kandi ko hari ubundi murwayi yabonetse ku ibarabara rya 22 inomero 28 muri zone ya Buyenzi akaba yanduye avuye gusuhuza umwe mu bagwayi bo mu kinama. Ibipimo byakozwe byagaragaje ko abo bantu bagwaye koko ikiza cha kolera. Kuri uyu munsi igenekerezo rya 1/0 umwaka w'2023 icegeranyo dufise c'abagwariye mu kigo kivura kolera mu bitaro Prince Jean Charles bakaba ari abantu 5 indwi nabo bakaba bakize batashe mu mihani wabo. Turatangaje rero ko ikiza cha kolera cateye mu burere bw'ubuvuzi bw'uburaruko no hagati mu gisagara cha Bujumbura.
Ukumushanganje nza imana imvura y'umurengera imaze iminsi igwe Bujumbura igatuma ubwiherero mu mazu menshi bwuzura bugasebura niyo yatumye icyo kiza.
Twagira tumenyeshe ko iki kiza cateye bivuye ahanini kuvura nyinshi yaguye mu gisagara cha Bujumbura n'imicungararo yacu mu ndwi yo kuva igenekerezo rya 26 gushika igenekerezo rya 31 kigarama umwaka w'2022 yatumye haba imyuzurira mu mazu maze utuzu twa surwumwe tukuzura.
Bamwe mu banyagihugu b'i Bujumbura baganiriye n'ijwi rya Amerika ariko batashimye ko umwidondoro n'amajwi yabo bijahabona batubwiye yuko hari abantu 2 bashobora kuba bahitanywe n'iyo ngwara. Abo mu kinama batumenyesheje yuko amaze kwandura muri rusange ari 17. Turetse Bujumbura no muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke haravugwa kolera. Abangamiwe kurusha ahandi muri iyo ntara y'uburaruko bushyiraho uburengero bw'Uburundi ni mu gace ka Marambo ya mbere. Abanyagihugu baho baganiriye n'ijwi rya Amerika batubwiye ko ahanini ubukene bw'amazi ariyo ntandaro y'iyo ngwara. Bavoma amazi y'uruzi Nyakagunda bakayakoresha mu kwikenura mu mirimo yose.
Iyo korora ikintu bivako ni isuku rike hamwe hamwe tukabura n'amazi meza hamwe twagera gutya amabomba tugasanga amazi ntayo atuza kuvoma ibyo tubonye nyine uraje n'amaresora ukaraba n'amakabare kutara n'ibibide bitameze neza.
Ayo mazi yandi ya Nyakagunda benshi ntabwo twoca tubwira umwanya wo kubanza kuyateka kuko aho yateretse umwana araza akacahita yora akanywa utararinda kuyateka kandi nta nubwo nokwemeza ko benshi barinda kuyateka. So rero ndumva ko kenshi kunze guturuka kubera ko tubura amazi.
Joyce Manirakiza umukuru w'umutumba wa Mpambo ya mbere avuga ko ariko akorwa isekeza mu banyagihugu kugira amenye uko bitwara isuku n'utuzu twa surwumwe.
Bivanye n'uko usanga mu benegihugu nubwo tubahimiriza kuyateka bivanye n'ubukene usanga bamwe bayanywa uko nyine ugasanga kubahiriza kuyateka ugasanga ntabyo bakora. Twarakoresheje ingufu zidasanzwe turakoresha ihimiriza ryo kwigisha isuku n'isukura bijyanye n'utuzu twa surwumwe n'uko dukoresha icyo tugenewe twongera turigisha abenegihugu gukoresha amazi abanje kuyateka. Turetse n'icyo twarafashijwe n'aba baganga batagira imbibe babita Medecins Sans Frontieres barafashije cyane n'ihimiriza barakoresha ingufu zidasanzwe na Croix Rouge yongera afasha mu kuturonsa amazi kugira ngo iryo suku ikwire mu benegihugu baronke amazi yo kunywa meza.
Mani yakiza swahara Marambo ya mbere yahamagariye gisata kijejwe gutanga amazi kwitwararika cyane.
Dusaba leta yuko tutokwama kwibuka kubogora twamaze gusesa yuko kwitwararika abenegihugu turonsa amazi meza na cyane cyane nkarayinkishura mu gihe cy'igezo ikikubita gacho kugira ngo amazi yame mu benegihugu.
mwezi mwezi hezo ya wano wakira kwa chimi na wata anuni wama ze kwa kiirwa mkigo kijerwe kubura korela mrugombo huko wa jezi nuhuara wa zendele ruja Amerika mkabo wa hukushangaji nivura apuga kuyongwara ifatwa hikiza Mugurundi ukunga kutashe atari hake mugihugu chane chane mugisagara yongwa anuvenshi alakunda kwa duka ingwara ya korela eroja ulika aneza ruja Amerika.